mwumva ni radio ijwi y'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mahoro tuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi. Tubandanye tubashikiriza turi mu bihana yacu mu ntumbero yo kwirinda ikwirakwira ry'ikiza cy'umugera wa corona. Tubahaye ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara cyo kuri uyu munsi mugiye gushikirizwa nanje Aloise Bigirimana. Sentare nkuru y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko yatesheje agaciro ibirego bya Leta y'u Burundi aho yari yunguruje urubanza isaba ko ubutwari inama nshingamateka y'umuryango yobogozwa hagashirwa mu Burundi.
Kwa sasa hivi katibu mkuu wa jumuiya anatoka Burundi, hawezi kuwa mkuu wa bunge pia atoke Burundi.
Iyo ni Peter Matuki, umushingamateka aturuka muri Kenya muri Sentare, avuga ko Burundi butotwara ubunyamabanga bukuru bw'umuryango ngo bwongere butware n'inama nshingamateka yawo. Evariste Ndayishimiye arongoye umugambwe CNDD-FDD mu Burundi yaraye yemejwe na Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ko ari we agiye kurongora u Burundi. U Rwanda na Uganda baraye basubiye mu biganiro byo gutorera umuti ibibazo biri hagati y'ibyo bihugu. Aya n'andi makuru ni mu kanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mugume ku maradiyo yanyu. Tuhere ikiganiro iwanyu mu ntara mu yavugwa hirya no hino ku isi dushyikirizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Waramutse Aloise namwe nshuti muduteze amatwi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu amajana n'amajana bari mu cunamo bateye iteka ku munsi wa kane George Floyd mu birori vyo kumwibuka byabereye mu gisagara ca Minneapolis muri Leta ya Minnesota. Abo bantu barimo mu menyeshabutumwa A. Sharpton urupfu rwa George Floyd igihe yari mu minwe y'igipolisi ku munsi wa mbere w'indwi iheze vyatumye haba imyirekano yuko yamiriza inyifato y'ubunyamaswa y'igipolisi n'akarenganyo gafatiye ku ibara ry'urukoba mu bice bitandukanye by'igihugu. Ibirori vyo kumwibuka vyatangiye igihe umushingwamanza w'umuryango wiwe Benjamin Crump yasaba abagize uwo muryango kwigira imbere y'abandi mu kibanza barimwo kugira bashikirize amajambo. Baravuze ukugena imigenderanire hagati yabo nawe yari imeze igihe bakiri abana, ukugene bakuranye n'ukugene barabagenzi cyane. Benjamin Crump yavuze ko urugamba rwo guharanira ubutungane ruri mu rugamba rwo gufasha Amerika kuba igihugu c'abanyamerika bose. Igihe yafata ijambo mu menyesha butumwa A. Sharpton amaze igihe aharanira agateka k'abirabure muri Amerika, yaravuze ku kugene ubutungane butunganijwe mu gihugu. Yavuze ko bunigira muri menshi abanyamerika babirabura. Kibanza ibirori byo kwibuka George Floyd byabereyemo cakira mu bisanzwe abantu igihumbi. Yamara ico kibanza cakiye amajana atanu kubera ikiza c'umugera wa corona. Mu Budagi naho Chancellier Angela Merkel yari yamirije ku munsi wa kane yicwa rya George Floyd. Merkel yatangaje ko George Floyd yagandaguwe kandi ko ikumira rifatiye ku ibara ry'urukoba ari ikintu kigayitse cyane. Yatangaje ko abanyamerika bikiyemo ibice bifatiye ku ibara ry'urukoba. Abajijwe ku ruhara rwa perezida wa Amerika Donald Trump mu ruhagarara ruri mu gihugu muri iki gihe, Merkel yavuze ko mu gihe we agerageza guhuza abantu arondera kubanywanisha uburyo Trump avyifatamwo mu bijanye na politike budahuriweko na bose. Merkel n'umuntu yamenya nebagura inyifato ya Trump harimwo kuba yamwigendako ku bijanye no gukorana n'amakungu. Tuzo mu karere ka Afrika aho ishyirahamwe rijeje w'amagara y'abantu ku isi OMS ryatangaje ko abandi bantu babiri banduye umugera wa Ebola mu ntara ya Equateur mu rengero bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Iryo shyirahamwe rimenyesha ko Ebola yatandukiye akarere gashasha kari ku birometero 150 umuntu wavuye mu gice cibonekejemwo abantu batandatu bafise uwo mugera. Ku munsi wa mbere abategetsi ba Congo bemeje ibipimo vyerekana ko abantu bane bahitanywe na Ebola mu gisagara ca Mbandaka kiri mu burengero bw'igihugu. Congo yari yiteguye gutangaza muri uku kwezi ko yaranduranye n'imizi Ebola. Ebola yaradutse mu gisagara ca Mbandaka mu mwaka w'2018 abantu 33 barahitanywe n'iyo ndwara. Ku munsi wa gatatu abakozi bo mu gisata c'ubuvuzi bagera kuri 50 bishyirahamwe OMS n'abandi bakorana barashitse mu gisagara ca Mbandaka bafise ibipimo 3,600 vy'incandago za Ebola hamwe n'ibindi bikoresho byo gupima uwo mugera. Ikigo kijejwe kugwanya no kwirinda indwara muri Afrika catangaje ku munsi wa kane kw'ibihugu vyo muri Afrika vyaronse ibikoresho byo gupima umugera wa corona imiliyoni 90 kiringo c'amezi atandatu. Ico kigo casavye amareta n'abatanga imfashanyo kongereza ubushobozi bwo gupima abantu mu karere ka Afrika mu buryo bwihuta bushoboka. Umuyobozi w'ico kigo John Kingasong yatangaje ko bakeneye kongereza igikorwa cyo gupima COVID-19 mu maguru mashya. Yamenyesheje ko impande zose zitegerezwa kubigiramo uruhara. Kingasong yarashikirije umugambi mushasha ugenewe kwihutisha igikorwa cyo gupima abantu mugera wa corona muri Afrika. Naho akarere ka Afrika karonkejwe ibikoresho bitari bikiye byo gupima COVID-19, haracakenewe ibindi bikoresho bigera ku miliyoni 25 kugira ngo urugero rwo gupima uwo mugera rungane n'urugero rw'ibihugu by'Iburayi. Tukivuga ku byerekeye ikizacu mugera wa corona, leta y'igihugu cya Senegal yatangaje ku munsi wa kane ko izokorosha buhoro umukwabo wari washyizweho wo kuva mu bucagucagu gushika ku muhingamo yari yashizeho inyuma y'uko abari bimyerekana ku mugwa mukuru Dakar baturiye ibigata by'imodoka bongera batera amabuye mu ntumbero yo kwiyamiriza amabwirizwa yashizweho. Haheze hafi y'amezi atatu yo kuziririza abanyagihugu kuva mu ngo zabo kubera ikiza cy'umugera wa corona. Ruhagarara rwabaye mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu ku mugwa mukuru Dakar rwakurikiye urwabereye mu gisagara cya Touba ijoro ry'imbere yaho abantu baturiye rusesa baniha batera amabuye bongera barasahura inyubakwa za leta. Naho muri Sudan abagize urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi baremeje atanu mwavuyemwe byerekeye kurangiza igikorwa cyo gucungira umutekano c'inteko za ONU n'inteko z'umuryango w'ubumwe bwa Afrika mu ntara ya Darfur iri mu burengero bwa Sudani. Icyo gikorwa kizosubirirwa n'ikizoshimikira ku kiringo kizoshikana kuri demokrasi muri icyo gihugu na tariki urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi rwashyizeho kwirangira ry'igikorwa cy'izo nteko zizwi ku izina rya UNAMID.
Urakoze Fideli kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi. Tuti zacu iyi ni Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda utwumvira kuri FM 93.3, mu Burundi naho ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, metero 31 na metero 41.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Amakuru mu karere. Kuri uyu wa kane sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko igisata cy'iyungururizo yatesheje agaciro ibirego bya Leta y'u Burundi aho yari yunguruje urubanza isaba ko ubutwari inama nshingamateka y'umuryango yobogozwa hagashirwa umurundi. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Claver Niyonkuru.
Ibirego vya leta y'u Burundi igisata c'iyungururizo ca sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko catesheje agaciro ni vyari vyatanzwe haraheze imyaka itatu. U Burundi bwiyamirije itogwa ry'umunyarwanda Martin Ngoga kugira atware inama nshingamateka y'uwo muryango mu mwaka w'2017. U Burundi bwaburana buvuga ko uwicara muri iyo ntebe yari kuba umurundi. Nestor Kayobera aburanira u Burundi yemeje akatari gake k'umunyarwanda Martin Ngoga atware inama nshingamateka y'uwo muryango ngo yatowe hawonyanzwe amategeko.
Twe twitwaye dusaba yuko sentare yufata ingingo zihuta kugira ngo ibikorwa vya IR baze guhagarara mu cyaha twavuze yuko amategeko mu gutora umukuru w'amashingamateka yahonyanze itegeko rigenga uko inamashingamateka ikora cyaha kubijyana n'ibitigiri biba bihari mu batora. Abashingamateka barundi ntibatoye n'abashingamateka batanzania ntibatoye. Ariko ingingo ya 12 agace ka mbere irivuga yuko n'imiburiburi ica gatatu cy'abashingamateka baba bari muri sare babatoye ibyo bitigiri ntivyakurikijwe. Nico cyo twashobora yuko bavuga yuko amateka atakurikijwe hari amateka atakurikijwe muri ibyo bikurikira nuko amatora asubirwamo bakurije amategeko. Kuko murabona mu gihe two kwemera yuko ibihugu bitatu bija hamwe bigatora mu kwina amashinga amateka ejo hashobora gufata hashobora kuza yindi ntumbero ibihugu bitatu bigafata ingingo ejo hazawutera igihugu cy'u Burundi bishimikije ingingo yigeze gufatwa n'umuryango muri kahise.
Ku bw'abacamanza ba EAC ibirego vy'u Burundi nta shingiro bifise kandi vyatanzwe biteba mu gihe gutwara inama nshingamateka yari yamaze gutangura amabanga yiwe gutyo leta y'u Burundi isindwa muri urwo rubanza nk'uko byari byagenze mu gisata ca mbere c'iyo sentare. Mu ngingo yabo yo kuri uyu wa kane abacamanza ba EAC bagize bati dutegetse ko ikiringo c'utwara inama nshingamateka cubahirizwa. Ivyo Burundi busaba sentare iravyanse. Igihe iyo ngingo yasomwa u Burundi ntibwari bwarungitse intumwa eka nta nico burashikiriza kuri iyo ngingo. Icyo bikoze ingingo yafashwe n'igisata c'iyungururizo ca sentare nkuru ya Afrika y'ubuseruko ne ntabanduka. U Burundi bubwirizwa kwemera ibyashitswe ko nk'uko amategeko abivuga. gusa harabandi bashinga amateka ba EAC nka Peter Matuki aturuka mu gihugu cha Kenya babona ko izo mpari zifatiye ku kutumvikana mu bya politike hagati y'ivyo bihugu bibiri Burundi no Rwanda.
Kwa sasa hivi katibu mkuu wa jumuiya anatoka Burundi, hawezi kuwa mkuu wa bunge pia atoke Burundi.
Ati turavyo bu umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Yase no Murundi urumva ko bose batova mu gihugu kimwe kuko n'inzego zikomeye zose kandi zigiye mu gihugu kimwe ho bingorane zikomeye. Tuvugishije ukuri rero tubona ko ivyo bihugu bibiri byazanye impari n'amatatu bifitaniye ngaha mu karere. Tutaviri Yase ico kibazo kizotera n'izindi ngorane mwitarambere rya Yase
kuharibu biashara ya jumuiya.
Icho kirengo c'inama nshingamateka ya EAC cahora giteye impari gisigaje imyaka ibiri gusa ngo gihere uzoca atwara azocaba umurundi hakurikijwe ingene ibihugu bigenda birakurikirana muri ico kibanza. Pierre Claveni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Banwanye bakunze bijwe rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mugi mirongo ya FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815, 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 10,070, 13,630. Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye ko mwitabira ibiganiro byacu.
Urwanda na Uganda barabasubiye mu biganiro byo gutorera umuti ibibazo biri hagati y'ibyo bihugu kuri ruhande kongeye kwerekana ibirego rurega urundi. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yarakurikiranye iby'inama.
Mu kiganiro gito ministre w'ubanyi n'amahanga w'u Rwanda Dr. Vincent Birutagejeje kwitangazamakuru nyuma y'uko inama yahuzaga intumwa z'impande zombi ishoje imirimo yayo yavuze ko muri iyi nama nta myanzuro yanditse yabonetsemo. Ministre w'ubanyi n'amahanga w'u Rwanda yishimiye ko igihugu cya Uganda cyemeye kurekura abanyarwanda 130 bari bafungiye iwabo. Ministre Biruta akemeza ko ari intambwe nziza ariko gashimangira ko inzira ikiri ndende.
Icyambere twabwira nuko igihugu cya Uganda cyongeye kwemeza ko mu ntangiriro z'icyumweru gitaha abanyarwanda bagera ku 130 bazarekurwa. Ibyo ni byiza. Imyanzuro niyo ngiye mbabwiye muri rusange nta nyandiko ya leta twakoze, ariko twashimye imaze gukorwa tubona ibindi bigikenewe gukomeza gukorwa. Ibyo ni ibyo by'itangazamakuru riharabika, ibyo ni ibyo by'ifatwa rya hato na hato ry'abanyarwanda.
Si u Rwanda gusa rushinja igihugu cya Uganda kutagira ubushake mu gutuma umubano w'ibihugu byombi wongera kugaruka mu buryo ko n'igihugu cya Uganda. Mu ijwi rya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Uganda Sam Kutesa yasomye urutonde rurerure rw'iby'igihugu cye gishinja Leta y'u Rwanda. Ku isonga yasomye amazina anyuranye avuga ko ari ay'Abagande bagiye bikirwa mu Rwanda mu bihe bitandukanye, ndetse agira n'ibinyamakuru bikorera mu gihugu imbere yashinje guharabika isura y'igihugu cye. Ministre Kutesa yavuze ko hari n'Abagande bafungiye mu Rwanda abayobozi b'u Rwanda batigeze bashyira ku rutonde, ariko Ministre w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yemeza ko bagiye gushakisha amazina yabo nabo bakazabagaragaza niba koko bahari.
Hari urutonde twabahaye rw'abantu bafungiye mu Rwanda ku byaha binyuranye, ariko nabo bavugaga ko batekereza ko hari abo bamenye tutashyize kuri urwo rutonde. Utundi twarwakiriye tuvuga ko tugiye kureba nabo ngabo dushobora kuba tutarashyize ku rutonde, ariko tunababwira ko mu by'ukuri kugira ngo urwo rutonde rushoboke bashobore no kubona ko hari abashobora kuba bataruriho, nuko twebwe twubahiriza ibyo amategeko mpuzamahanga ateganya, yuko mu gihe hari umunyamahanga ufungiye nko mu Rwanda abahagarariye icyo gihugu mu Rwanda tubaha uburenganzira bwo kubageraho bakabamenya bakambere. Turabyubahiriza ibyo twabasabaga, nuko nabo badukorera nk'ibyo ngibyo niba hari abanyarwanda bafungiye muri Uganda kubera byaha bitandukanye kuko birashoboka byakorwa mu buryo bwubahirije amategeko bagahabwa uburenganzira bwo gusurwa n'abahagarariye u Rwanda muri Uganda.
Iyi nama yabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga kubera icyorezo cya COVID-19 ku butumire bwa guverinoma ya Uganda. Usibye intumwa z'ibihugu by'u Rwanda na Uganda zari zitabiriye inama, yanitabiriwe kandi n'abahagarariye intumwa z'ibihugu by'abahuza barimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola Tete Antonio na Minisitiri w'Intebe wungirije wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Gilbert Kankonde. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukiri mu Rwanda, mu karere ka Rubavu hafashwe ingingo zidasanzwe z'umutekano mu kwirinda ikwirakwira ry'umugera wa corona. Claude Ganza Munyamagana ni waduha inkuru irambuye.
Utembereye mu mujyi wa Gisenyi no mu duce dutandukanye tuwitaruye, ubona impinduka cyane cyane zishingiye ku bwinshi budasanzwe bwashinzwe umutekano by'umwihariko w'abapolisi. Haba mu mujyi rwagati, mu dusantre duto tw'ubucuruzi no hirya no hino muri karitsiye hagaragara abapolisi bagenda bareba ko buri wese ugenda ku mpamvu iyo ari yo yose yambaye neza agapfukamunwa, ko abantu bahana intera hagati yabo no kureba niba nta barimo gukora ibikorwa bitarakomorerwa. Mu gihe kandi ingendo zijya cyangwa ziva mu turere twa Rubavu na Rusizi zibujijwe, ujya gusohoka mu mujyi wa Rubavu asanga isa nka bariyeri iriho abapolisi bo mu muhanda, aho buri kinyabiziga kibanza kugenzurwa ndetse bakanabaza umushoferi aho agana. Kubarenga santre ya Mahoko basatira akarere ka Nyabihu bibasaba kubanza kugaragaza impamvu ifatika ituma basohoka akarere. Akarere ka Rubavu kari mu turere dushobora gufatirwa ibyemezo byihuse birimo no gutegeka abantu kuguma mu rugo mu gihe cyose hagira amakuru ateye inkeke ahagaragara. Inzego z'ubuzima zivuga ko ku itariki 30 z'ukwezi gushize muri aka karere ka Rubavu hagaragaye umurwayi wa virusi ya corona waruturutse mu karere ka Rusizi, kamaze kugaragaramo abarwayi 24 mu minsi ine gusa. Ikibazo cy'ubwandu bushya cyatumye inama y'abaminisitiri yo kuwa kabiri ikomorera ingendo zihuza intara zose z'igihugu ndetse na za moto zitwara abagenzi, ariko hafatwa umwanzuro w'uko nta ngendo zemewe mu turere twa Rusizi na Rubavu dukora kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo zaba ingendo zinjira cyangwa zisohoka muri utu turere uretse ibicuruzwa. Kuri uyu wa kane, Ijwi rya Amerika yageze mu duce dutandukanye tw'umujyi n'utw'inkengero zawo tureba uko ingamba zashyizweho zirimo kubahirizwa. Muri uyu mujyi hagaragara imodoka igenda ifata abantu batambaye n'abatambaye neza udutambaro dupfuka umunwa n'amazuru bagashyirwa muri Stade Umuganda. Aha bicazwa hubahirijwe intera nibura ya metero imwe, bakigishwa ingaruka zo kutambara neza agapfukamunwa n'amazuru kuri bo ubwabo no ku bandi. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera aherutse kubwira Ijwi rya Amerika ko ikiba kibashishikaje atari ugutanga ibihano kuri bene abo bantu batubahirije amabwiriza, ahubwo ko bari ukugira ngo bigishwe basobanukirwe uruhare rwabo mu kwirinda iki cyorezo kuko cyandura mu buryo bwihuse kandi bigaturuka ku kuba abantu begeranye. CP Kabera avuga ko bafata indangururamajwi bakabigisha ku buryo hari ibyo bataha bamenye, kandi iyo bavuye aho bigishirijwe noneho babyubahiriza bigahindura imyumvire yabo. Mu masaha ashyira ijoro ryo kuri uyu wa kane, hari abo twagiye dusanga bafashwe barengeje isaha ya 3 bakiri mu nzira, nabo bakabanza kwigishwa. Inzu z'ubucuruzi n'amahoteli biraboneka ko bafunga hakiri kare ugereranyije n'uko byari bimeze mu minsi mike ishize. Amakuru Ijwi rya Amerika yamenye nayo yuko hari n'abakozi mu nzego z'umutekano barimo gukora mu ibanga bambaye gisivili mu rwego rwo gutahura byoroshye abarenga ku mabwiriza yo kwirinda no gukumira ikwirakwira rya virusi ya corona. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko nta kidasanzwe gihangayikishije cyabonetse mu karere ka Rubavu cyatuma ikaze ingamba kafatiwe zirenze ziriho, ariko ishimangira ko mu gihe haboneka ubwandu bushya nta gushidikanya kuzabaho ku guhindura ingamba zihari. Iyi minisiteri ivuga ko nihagira ikigaragara ko hagomba kubaho amakenga itazashidikanya gufata ibyemezo. Kuri ubu haragenderwa ku bigaragazwa n'uko ahantu hameze n'ibibazo bihagaragara. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu kandi isaba Abanyarubavu gushyira mu bikorwa ingamba birinda icyatuma haduka ikibazo, kuko biri mu nyungu rusange n'iz'ubuzima bw'abaturarwanda bose. Ibasaba kudasubira inyuma ngo birare, ahubwo bagakurikiza ingamba nk'uko ziriho. Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio d'Amerika.
Tugaruke mu Burundi, aho sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yaraye itangaje burundu ibyavuye mu matora yo ku itariki ya 20 ukwezi guheze. Yemeje ko umugambwe CNDD FDD watsinze amatora y'umukuru w'igihugu n'ayabashinga amateka ku buryo budasubirwamo. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru araduha inkuru irambuye.
Umukuru w'igihugu agiye kurongora Burundi mu myaka 7 iri imbere ni Evariste Ndayishimiye. Ivyo byatangajwe na sentare yubahiriza ibwirizwa bashingiro. Iyo sentare yemeje ko uwo mukandida w'umugambwe uri ku butegetsi yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ku bice 68 n'uduce 70%. Mu kibanza ca kabiri haza umukandida Agatongwasa w'umugambwe Sanel ku bice 28 n'uduce 98%. Hanyuma mu kibanza ca gatatu hari umukandida w'umugambwe Iprona Gaston Sindimwo ku gice kimwe no duce 63 kwijana sentare yubahiriza ibyirezo bashingiro yatangaje ko aya matora yabaye itariki 20 z'ukwezi guheze yagenze neza mu mutekano no mwituze yo sentare yateye ibyatsi birego byari byashakirijwe no mugambwe SNL wavuze ko wibwe amatora kwa ahubwo ari umukandida wawo agatongwasa yari gutahukana ikibanza ca mbere c'umukuru w'igihugu abacamanza yendwe bagize yo sentare bavuze ko ibyo birego bya gatongwasa bidafashe kandi ko atashingiro bifise nul et de nul effet mu gifaransa n'inama y'abepiskopi katolika yari yashikirije ibirego n'utunenge indorerezi za katolika zabonye mu biro vy'amatora bigera ku 300 mu gihugu naha sentare yubahiriza ibyirizo bashingiro yavuze ko ayo mahinyu adafashe ico bikoze yo sentare yarenganuye abacinga amateka batatu babagore uwo mu ntara ya Kayanza na babiri bo mu ntara ya Bujumbura harimo umwe yari ku rutonde ariko mu nyuma gafategwa mu ijenda muri komine Mugongo Manga intara ya Bujumbura agafungwa maze amatora yose akaba yabaye arimo mpimba sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yabasubije ku rutonde rw'abashinga amateka yo sentare yavuze ko naho utunenge tutabuze atatwo tumu matora asubigwamo tuhari ndetse kwatane igice cha kabiri deuxième tour gikenewe kuko umukandida wa mbere yarengeje ibice 50 kwijana mu matora y'abashinga amateka naho nyene sentare yubahiriza ibyirizo bashingiro yamenyesheje ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ari wo watahukanye intebe nyinshi mu nama ashinga amateka ku bice 68% ku ijana hagakurikira umugambwe SNL n'ibice 22% no duce 42% ku ijana hanyuma umugambwe Iprona ufise ibice 2% no duce 43% ku ijana ibi bisigura ko umugambwe uri ku butegetsi uzo bufise abashinga amateka 86% SNL nawo abashinga amateka 32 umugambwe Iprona 2 ubwoko bw'abatwa nabwo bugira abashinga amateka 2 itegeko rigenga amatora mu ngingo yaryo ya 76 rivuga ko ibitigiri bitangajwe na sentare yubahiriza ibwirizwa bashingiro biba ari ntabanduka kandi ntasubigwamo ubutavyemeye nta yindi sentare afise yo kwituramwo mu gihugu kiretse sentare nkuru y'umujyango wa Afrika y'ubuseruko EAC yine nayo agatongwasa yamaze kumenyesha ko azo kwitura mu gihe sentare zose zo mu Burundi zitomutunganiriza ku birego vyiwe yisentare yo muri EAC no mu mwaka w'2015 yari yakiriye ibirego nk'ibi vyatanzwe n'amashirahamwe yigenga yasaba ko ico gihe kw'amatora yohagarikwa n'ivyayavuyemwo byose kuko kubwayo amatora yari yabaye mu ntureka hanyuma sentare yubahiriza ibyirizo bashingiro yemeze bitegiri biciye kubiri n'amategeko sentare ya EAC inyuma y'imyaka 3 yarahebuje ayo mashirahamwe yigenga kwidashobora kuvuguruza sentare yubahiriza ibyirizo bashingiro ku ngingo iba yafashe atagihindutse umukuru w'igihugu mushasha azorahirira amabanga yiwe mu kwezi k'8 kuza Pierre Claver ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika iracyarindiriye icyo umukuru mugambwe SNL agatogwasa avuga kuri iyo ngingo yarayifashwe niyo sentare tuve mu biyaga binini tuje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubutungane bwa Leta Minnesota bwagiriza abapolisi 4 ibyaha yo gufatanya icyaha mu rufu rwa George Floyd ariko ntibihagije abanyagihugu barabandanya imyerekano hirya no hino mu gihugu Thomas Kamirindi araduha inkuru irambuye
ubwa mbere nyuma y'urupfu rwa George Floyd umushinjacyaha w'imine ya polisi yashinje umupolisi w'umuzungu Derek Chauvin icyaha cy'ubuhotozi atari yagendereye Chauvin niwe watsikamiye umwirabura George Floyd n'ivi ku gakanu mu mujyi wa Minneapolis muri leta ya Minnesota mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu ku itariki ya 25 y'ukwa gatanu gushize abandi bapolisi batatu bari kumwe na Chauvin birukaniwe rimwe nawe ku kazi nyuma y'urupfu rwa Floyd ariko barakomeza baridegembya ejo kuwa gatatu nabo batawe muri yombi barafungwa ku cyemezo cya ministri w'ubutabera wa Minnesota Keith Ellison ari nawe mushinjacyaha mukuru w'iyi leta we yafashe kandi icyemezo cyo guhindura icyaha agiha ubundi buremere buruta ubwa mbere ashinja Derek Chauvin icyaha cy'ubuhotozi yagambiriye ariko atari yateguye. Kimuhamye Chauvin ashobora gukatirwa igifungo cy'imyaka igera kuri 40 mu gihe icyaha cya mbere yabanje gushinjwa cyo cyashoboraga gutuma afungwa kugera ku myaka 25. Keith Ellison ashinja ubufatanyacyaha bari abapolisi bandi batatu bari kumwe na Chauvin, ariko nabo bashobora guhabwa igihano kimwe na mugenzi wabo baramutse batsinzwe mu rukiko. Gufunga kw'aba bapolisi bane bashinjwa urupfu rwa Floyd ntibyabujije abaturage gusubira mu myigaragambyo, ahubwo ku bwinshi kurusha mbere. Muri rusange imyigaragambyo nanone yabaye mwituze mu gihugu ku munsi wa kabiri wikurikiranyije, bitandukanye n'icyumweru cya mbere cy'imyigaragambyo yakurikiye urupfu rwa Floyd cyaranzwe no kurasa, gusahura, kumenagura no gutwika. Henshi abapolisi uyu munsi birengagije ko abaturage barenze ku mategeko y'umukwabo. Muri California mu burengerazuba bw'igihugu, icyamamare muri NBA irushanwa rya basketball muri Amerika, Stephen Curry yari kumwe n'abantu uruvunganzoka mwituze. No mu yindi mijyi minini nka New York, abantu amagana n'amagana bishimiye ibirego bishya ku bapolisi bashinjwa urupfu rwa Floyd. Abantu amagana n'amagana kandi baraye ku kiriyo n'amasengesho, bamwe n'amarira menshi mu muhanda neza neza aho Floyd yiciwe afite imyaka 46. Abo mu muryango we nabo bari muri iki kiriyo. Umuhungu wa George Quincy Mason Floyd w'imyaka 27 yarapfukamye ejo nimugoroba arasenga, maze nyuma ashimira abantu bose bigaragambya mu gihugu cyose kubera umubyeyi we. N'ikiniga cyinshi yaravuze ati, nta kindi dusaba ni ubutabera gusa, nta muntu wakagombye kubaho adafite papa we. Mu murwa mukuru w'igihugu Washington DC naho abantu batabarika baraye bakoze imyigaragambyo mu mahoro, baririmba ngo no justice no peace, ni ukuvuga ngo nta butabera nta mahoro, cyangwa ngo black lives matter, bisobanuye ko ubuzima bw'abirabura bufite agaciro. Hafi y'ingoro y'umukuru w'igihugu Maison Blanche abigaragambyaga barapfukamye imbere y'abapolisi bari biteguye guhangana nabo, baririmba indirimbo yitwa Amazing Grace, babwira abapolisi bati ntituva, guhangana bipfiramo gutyo. Ariko ntihabura abanyuranya n'abandi. Muri New York umuntu yaturutse umupolisi inyuma amujomba icyuma mu irugu, abandi bapolisi babiri barashwe n'abantu bataramenyekana. Nk'uko ikigo ntaramakuru AP cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kibitangaza, abantu bamaze gupfa bazira imyigaragambyo ku buryo butandukanye bazwi ni 12. Abamaze gutabwa muri yombi hose mu gihugu bararenga 10,000. Buri myigaragambyo yose igira ijambo ry'insanganyamatsiko rihuza bose. Iyi myigaragambyo ku rupfu rwa George Floyd imaze nayo kubona ijambo ryayo, n'umubare 8:46. Iminota 8:46 nicyo gihe Derek Chauvin yamaze yamutsikamiye n'ivi ku gakanu aryamye ku nda, amaboko aboheye inyuma mu mugongo n'amapingu. Mu mujyi wa Boston, umurwa mukuru wa Leta ya Massachusetts mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni Tacoma muri Leta ya Washington ku nkengero z'inyanja ya Pasifika mu burengerazuba bw'igihugu, abantu benshi bakora imyigaragambyo baryama mu mihanda bubitsinda, amaboko inyuma mu mugongo, bigana neza neza uko Floyd yapfuye ameze, bakamara iminota 8:46. Televiziyo Viacom CBS ifite icyicaro gikuru mu mujyi wa New York yahagaritse ibiganiro byayo byose, itambutsa video itarimo amajwi yo kuzirikana George Floyd iminota 8:46. Ikigo cy'ikoranabuhanga cy'igihangange Google cyasabye abakozi bacyo gufata umwanya w'iminota 8:46 bacecetse. Nk'uko umuyobozi mukuru wa Google Sundar Pichai yabibandikiye mu ibaruwa, ni uburyo bwo gutekereza akarengane George Floyd yazize, ndetse atari we wenyine gusa n'abandi benshi nka we. Izi ni zimwe mu ngero nyinshi z'ukuntu umubare umunani utudomo tubiri 46 hejuru ya Black Lives Matter urimo uhuza abantu bose bigaragambya ku buryo butandukanye kubera urugomo rwabaye karande rwa polisi kubirabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Tuti mwese turi kumwe ikiganiro wanyu mu ntara nahakirangiriye tubashimiye cyane ko mwaduteze amatwi turashimiye kandi Mukbir Jabaro yadufashije gushyira hamwe ibi biganiro mugira umunsi mwiza bari kumwe nanje Aloise Bigirimana.